Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije bagenzi namwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri, itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda, umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Iyindi radio dafasha macyane muri mwese. Ni radio y'ijwi rya Amerika.
Iradio y'ijwi rya Amerika amamwe iraduhereza dutohoreza amakaye yatukumviriza. Niyo radio ubutwovuga ko ifasha ngaha mu gihugu.
Abo n'abanyagihugu bavuga ukuntu radio y'ijwi rya Amerika yabagiriye inyungu muri iki gihe amaradiyo yigenga yugawe. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Alphonse, mikro ni gwawe.
Urakoze Oriane, ndaramukije mwese muriko murakwirikira ano makuru. Guverineri wa leta ya California yaremesheje ku munsi wa mbere ko intara arongoye ikiragwana n'umucanwa, kandi ko abasoderwanwa bo muriro batariko baratera intambwe iboneka gushika ubu. Uwo mucanwa uri kurate mutongora mu bice by'uburaruko uzufise ingufu nyinshi kandi uguma uhindura uko wari usanzwe umeze. Guverineri Brown yarashimiye ariko abo basirikare ku bikorwa cy'ubutwari bariko barakora no kubwira abikorana ati umuriro urandagata wihuta gusumbya uko ibikoresho vyingurukana bumenyi byari byabitweretse. Ku munsi wa mbere umuriro w'umugice c'uburengerazuba wari umaze kuzimya ku bice 5% gusa, nayo mu burasirazuba bice 30% gusa nibyo abasoda basa n'abamaze kuzimya. Ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa mbere yarahamagaje inama yihuta ku bagize leta arongoye. Intumbero y'iyo nama nubwira bige ikibazo c'uruhagarara rurangwa mu gisagara ca Yerusalemu hagati y'abayahudi n'abanyapalestina. Ku munsi wa mbere umugabo w'umuyahudi yarapfuye n'abandi bari kumwe barakomereka bitewe nuko imodoka barimwe yatewe iyo n'umunyapalestina igacirwa mu kinogo. Ejo ni igipolisi ca Israel caratanye mu mitwe n'abanyapalestina bapfuye urusengero rwa Yerusalemu. Abanyapalestina bita abayisilamu bita umusigiti wa Al-Aqsa, abayahudi nabo bakayita ishengero ryo kugasozi k'Imana. Mwikete iyo mirwi yose yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, bose baguma batana ko amakosa. John Kirby avugira ubushikiranganji bw'imigendanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere yariyamirije ico cose coza gitero umutekano muke muri ako karere, acahamagirira imigwi yose gukoresha ukwihangana no gushira mu ngiro izina ritagatifu ico kibanza gihabwa. Abaministre b'intwaro yo hagati b'ibihugu vya Buraya ku munsi wa mbere vyaranse ko bumvikana ku buryo bihugu vyogabangana impunzi ziriko zirahunga cane cane zivuye mu bihugu vy'abarabu na Afrika. Bimwe muri ibyo bivuga ko vyonganya igitigiri c'impunzi bazokwakira, ibindi bihugu navyo cane cane vyegereye Buraya bwo mu seruko vyo bikabona ukundi. Ku munsi wa mbere Hongriya yarugaye aha uraca impunzi nyinshi zivuye muri Serbia. Victor Orban, ministre wa mbere w'ico gihugu, yavuze ati Hongriya ifise imyaka ibihumbi n'ibihumbi igendera ku muco w'abemera Kristo, ati rero ntidushaka ko abantu baje mu gihugu mu bwinshi ko bohindura uwo muco. Ati ico twamaze iyo myaka yose turwanira, ati sico catumye turwana ingwano y'isi yose, intwaro ya komunista, guhindura iyo ntwaro nyene no rugwanya n'ibibazo by'ubutunzi. Yongeye ati Hongriya turafise ukuntu kwacu tubona akazoza ka Buraya. Ati abanyahongriya bashaka kuba mu gihugu gitunganije neza kirangwa nk'amahoro n'umutekano. Ati ntidushaka vurugu mu gihugu. Umukarani wo muri leta ya Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe araganisha abubatse imbere y'amategeko yari yapfunzwe azira ko yanse kuraganisha abasangiye ibitsina, yarasubiye ku kazi ku munsi wa mbere. Ico yemeye ni uko atazobuza icegera ciwe guhagarikira ubugeni nk'ubwo, ariko ikibazo yibazo n'agaciro izo nkaratasi zemeza ubwo bugeni zizoba zifise. Guverineri wa leta ya Kentucky n'abategetsi bakuru bo mu bushikiranganji bw'ubutungane baramyesheje yuko izo nkaratasi zizoba zikwije amategeko. Kim Davis niryo zina ryiwe yari yapfunzwe n'umucamanza kuko yanse gushira mu ngiro iteko ryasinzwe na leta nta inyuzwa ya leta zumwe za Amerika iha uburenganzira abasanga ibitsinda kubakana. Aho yasubira ku kazi rero yavuze ati sinifuza kwinjira cyane muri yenayo matati, ati kandi sindi incungu kandi sinifuza gutungwa gatoki, ati sinanze kwiriza amategeko, ati uko naragiriwe ubuntu bw'Imana gukwemera, ati ndifuza gukorera ababanye naho mbaye mu mahoro n'umutekano, mugabo ntawutoye kami ka muntu kanje. Ku bakristo benshi rero bagwanira iyubahirizwa y'imico kavukire muri Leta Zunze z'Amerika, Davis aboneka nk'umuragwa bugabo kuri iyo ngingo yafashe yo kutaraganisha abasangiye ibitsina. Igisota cha Misiri ku munsi wa mbere carishe bamukera rugendo 12, muri abo harimo babiri baturuka mu guca Mexique.
Urakoze Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozerera ibiganiro vyo muri kino gitondo. Cyuti mwese muri ko mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ibihugu 10 byo mu burasirazuba no mu bumanuko bwa Afrika bitaraniye mu Rwanda byiga ingwara ya malaria ibandanya kwiyongera. Kuva mu mwaka w'2012 abagwayi ba malaria bariyongereye cyane mu Rwanda, cyane cyane mu gace ka Bugesera na Kirehe. Kuva kuri uyu wa mbere uturere twibonekejemo malaria nyinshi, abanyagihugu baho bariko barategwa imiti yica udukoko dutera malaria. Inkuru ya Sumta Kaboyi.
Kuva mu mwaka w'2012 indwara ya malaria yariyongereye cyane. Dr. Corinne Karema ushinzwe kurwanya malaria muri Ministeri y'Ubuzima atangaza ko impamvu z'ingenzi zatumye indwara ya malaria yiyongera ahanini zishingiye ku nzitiramubu zidafite ubuziranenge zinjijwe mu gihugu, ndetse n'ikibazo cy'imvura nyinshi isigaye igwa mu gihugu cyacu. Iyi ikaba impamvu yo kwiyongera kw'imibu itera malaria. Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo guhangana n'iyi ndwara ihereye cyane cyane ku turere twazahajwe na malaria. Uyu ni Dr. Corinne Karema ushinzwe kurwanya malaria muri Ministeri y'Ubuzima.
Muri iminsi tugiye gukoresha indi insecticide ikora neza cyane, twatangije muri Nyagatare, Gisagara na Bugesera. Ubu ngubu tugiye no gutera umuti muri Nyanza na Kirehe kubera niho twabonye ko ari malaria nyinshi. Ikindi twatangije no kuvura abakuze, muziko twavuraga abana gusa mu giturage muri community. Twatangije muri Southern Province mu madistrict atatu, ubu tutangiye no kuvura abakuze.
Kuva kuri uyu wa mbere mu turere twagaragayemo no kuzahazwa na malaria, twahereweho duterwamo imiti yica udukoko dutera indwara. Mu karere k'u Bugesera nasanze abaturage bamwe bishimiye ko iyi miti batererwa izagabanya ubukana bwa malaria isigaye yarabazaje. Ariko hari n'ikindi kiciro kivuga ko iyi miti nta kimaze ahubwo ituma mu mazu yabo haza bimperi n'imbaragasa.
Dutereye ariko usanga ahantu bateye higanje ibiheri cyane n'imbaragasa, ariko kuko nubwo impamvu za leta nyine turabyemera ntago wabyanga, ariko oya
ntago muyikunde
ibiheri bigiye kutwica
gusa imperi ziraza. Ubuse muri iki gihe ko twahuye n'izuba akaba nta mvura yigeze igwa, ko mwavuze ngo malariza ku mvura. Ubu muri izuba byatwikaga iyi malaria yatusehe. Ubuse nje kuyivuza ishunzira. Ndunda yirwaye nje ndu bushize naje kuyivuza.
Ubu rero nuko nukuza kwemera rero bakaguterera imiti.
Kubitera ntago nabyanga, ariko nje mbona ntacyo bitanze. Nta kintu bitanze nuko ari gahunda za leta.
Ikigaragara wenda tutaratererwa iriya miti nta mperi nje nta nubwo nari nzize, ariko bamaze kunterera iwanje nabonye imperi nyinshi muburiri. Icyo tukemera cyo irwanya imibu nti tubashe kurwara malaria nkuko byari bimeze, ariko mu nzu rwose imperi zo ziraza.
Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyamata Nyiragutabara Leonard yahumurije abaturage ko nta ngaruka iyi miti igira, ndetse n'ibyo bavuga ko itera imperi atari byo. Yavuze ko nubwo hari benshi batarumva akamaro ko gutererwa imiti, ariko hari n'abandi bakuwe umutima na malaria, ubu bakaba badagikemanga ikoreshwa ry'iyi miti.
Ubu ngubu urabona ko babyishimira, kuko mu bihe byashize bitewe n'uko barwaye za malaria cyane byatumye noneho bumva ko gutera imiti bifite akamaro. Mbere babanje kugira resistance bakavuga ngo bibatera imbaraga sa n'ibiheri malaria yabaye nyinshi cyane mu baturage ku buryo twavuraga abantu barenga ijana n'abandi kandi ugasanga bose ni malaria byatumye abantu bagira ubwoba malaria abantu basigaye bayitinya kandi bashaka noneho kuyirinda kurushaho
Ibihugu 10 byo mu burasirazuba bwa Afrika ndetse no mu majyepfo nibyo byitabiriye inama harimo igihugu cya Kenya Namibia Botswana Eritrea Zanzibar Zimbabwe Swaziland n'u Rwanda byose byemeza ko byugarijwe n'iki kibazo cya malaria ibi bihugu bizungurana inama ku buryo byakemura iki kibazo mu Rwanda umwaka ushize abagera kuri 500 bishwe n'iyi ndwara ubu ministeri y'ubuzima yahagurukiye kongera imbaraga mu guhangana na malaria mu minsi ishize haherewe ku turere twazajwe na malaria hatangiye igikorwa cyo kongera gutanga inzitiramubu nshya zisimbura izari zaratanzwe mu baturage ariko bikaza kugaragara ko zitujuje ubuziranenge Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
tukiri mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe ibiharuro bijanye n'uburyo abantu bafise mu Rwanda kivuga ko kuva mu 2011 kugeza mu 2014 ubukene mu miryango bwaragabanutse iki kigo gisobanura ko uburyo bwiyongeye mu nzego zose cyane cyane mu burimyi nubwo bimeze uko ubushomeri mu gwaruka cyane cyane abarangiza kaminuza buracahangayishije igihugu ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bugiye gushira ingingo zikomeye mu kukemura icyo kibazo ni inkuru ya Eric Bagiri ubusa
Ubu bushakashatsi ku nshuro ya kane bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu gihe cy'umwaka bugaragaza ko ubukene mu miryango bwagabanutse ku buryo bugaragara abayobozi b'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare basobanuye iby'ubu bushakashatsi bavuga ko kuva mu 2011 kugera mu 2015 umuturage yavuye ku madorari 211 yinjizaga gera ku madorari 718 abakoze ubushakashatsi mu kigo cy'igihugu kibarurisha mibare bavuga ko inzego hafi ya zose zagize uruhare mu kuzamura imibereho y'abaturage Mu buryo bavuga ko bumeze neza cyane ari ku buhinzi bwafashwe nk'inkingi ya mwamba mu kugabanya ubukene kubwo iki kigo ubucuruzi buciriritse bwazamutseho 24% kuva mu 2011-2014 ikigo cy'ibarurisha mibare kivuga ko mu byaro ubu bucuruzi buri ku mpuza ndengo ya 38 n'igice kimwe ku ijana mu gihe mu mujyi hari 7.3% nubwo biruko ikigero cy'ubushomeri mu Rwanda cyo kiracyagaragara nk'igihangayikishije ubutegetsi bw'u Rwanda Leta y'u Rwanda muri gahunda yayiteganya ko byibura yagombye guhanga imirimo mishya 200,000 buri mwaka n'intego itagezeho kuko ivuga ko yashoboye guhanga imirimo isaga 140,000 ku rwego rw'igihugu abashomeri bari ku mpuza ndengo ya 2% ababarizwa mu mijyi 8.7% muri abo bashomeri barangiza amashuri yisumbuye ni 9% mu gihe abize kaminuza n'amashuri makuru ari 13% ni ikintu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanga kidakwiye gukomeza kumuvuduko kiriho
my reaction to these statistics
cyo navuga kuri iyi mibare ni ukwiyemeza kuruta kunyurwa ntekereza ko byagombye kuba cyo kimwe kuri imwe mwese bagombye kwiyemeza cyane nubwo tugomba no kunyurwa
we are to be satisfied For example, we fell short on creation of non-farm jobs.
Urugero ntitwashoboye guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi. Ibi birasobanura impamvu barangiza kaminuza bari ku kigero cyo hejuru cy'abashomeri. Hafi inshuro esheshatu z'ubushomeri ku gihugu cyose. Dushobora kwemera ko iki kibazo gikomeza.
We can't allow this worrisome trend to continue.
Si Perezida Kagame gususanga ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda ari cyo kugira icyo gikorwaho. Bwana Lamini Manu uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda n'abashi mu rwego leta y'u Rwanda yagezeho mu kurwanya ubukene ariko agashimangira ko leta yananiwe guhangira imirimo batari bake mu kiganiro n'abanyamakuru bwana Claver Gatete ministri w'imari n'igenamigambi avuga ko ubusanzwe guhanga imirimo byari ku kigero cyiza mu Rwanda ariko nyuma yo kubona ko hakiri urugendo rurerure ngo bagiye kongeramo ingufu
buri mwaka twahanga imirimo on average 146,000 bigaragara yuko mu byo kuri hari intambwe yatewe kuko murabizi n'icyo gihe twashyizeho national employment program twari twashyizeho program y'igihugu yo kugira ngo ifashe kubijyanye n'iyi mirimo tureba abantu barangiza amashuri ya secondaire tureba abantu bajya muri TVET nicyo twakora kugira ngo benshi banyure muri TVET bashobore ko bahanga akazi nabandi bashobore ko barangiza muri za kaminuza ariko cyane cyane babona internships mu bigo bitandukanye kugira ngo bashobore kuba bakora akazi babona skills zijyanye n'akazi ahanga rero tukabona bimaze gutanga umusaruro ubu tugeze ku 146 ubu ikindi tugiye gukora none ubwo tumaze kubona iyi mibare ni ukuvuga ngo twakora iki kugira ngo tugere kuri cyane none iyo gap yindi sigaye dushobora kuba twayigeraho twera ku magana abiri. Ubu nicyo tugiye gutekereza kuko imibare uyu munsi nibwo twayibonye.
Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare mu Rwanda ku bushakashatsi cyakoze cyanzura kigaragaza ko muri rusange ubukene mu Rwanda buri kuri 39 n'igice kimwe ku ijana mu 2014 buvuye kuri 44 n'ibice 9 ku ijana mu 2011. Bisobanuye ko havuyeho 5.8% ku ijana. Abasobanura ibikubiye mu bushakashatsi baragaragaza ko ibintu hafi ya byose ari byiza mu gihe mu byaro no mu mijyi hari abakibona ifunguro bigoranye.
Ibiryo genda ninza kugira gutya mpaza kugeraho nza kubona icyakura ndakirya ntakibona ubwo nihangana.
Ushobora kubona nk'amafaranga angahe ku munsi?
Ni 500 ku munsi.
500 ufite abana bangahe ubwo?
Batatu.
Ubu ugura iki?
Nuko genda tukagura ikiro cy'ibishyimbo 230 ubu ngubu niyo kigura.
230 asigaye 270 agura iki?
Yagura nk'agafungo k'utwumbati ariko imyumbati hano mu Mugesera imbuto yarabuze ubu turi kubona tuyikura mamayaga mu ntara y'Amajyepfo. Ubu niho imyumbati bajya kuyikura.
Nkatwe turya rimwe ku munsi.
Ugatangira umwaka ukarangiza ubundi.
Uvuye gukorera 700 ukagenda ugashaka kuyangiza isaha uwe n'ubugoroba wararira iki?
Umwana kandi akara ninjoro.
Ko tubimenyereye. Turabimenyereye.
Akarere kagaragazwa nk'akarimo ubukene kurusha utundi ni Kanyamasheke gakurikirwa na Gicumbi ndetse na Gisagara. Muri utu turere ni naho hakigaragara ibibazo bishingiye ku mirire mibi ariko ubutegetsi bwiyemeza ko bugiye guhangana nabyo umunsi ku wundi. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda tuje mu Burundi ibiziga by'abantu batatu byaratowe mu gitondo cyo kuri wa gatandatu muri komine ya Ntahangwa. Ibyo biziga byose ni iby'igitsina gabo.
Ikiziga cya mbere cyatowe gitekeye mu igunira muri zone shasha ya Ngagara mu ruzi Nyabagere. Aya ni amakuru dukesha igipolisi kubera ko twebwe twiboneye ibiziga bibiri gusa. Kimwe muri ibyo biziga twabonye cyari muri zone shasha ya Buterere ahitwa ku bumwe muri quartier diplomatique. Ikindi na cyatowe kibarabara igabura cy'ibitoke amaja kujya Kanyoni hamwe no kujya gatatu muri quartier Ngozi muri zone shasha ya Kinama. Umuntu yihweje icyo kiziga cyo ku Buterere byagaragara ko uyo muntu yishwa nizwe mu izo sigiwe ahico bamunigishije cyaciye haboneka kandi nta kindi ikomeye na kimwe yari afise uretse aho mu izosi. Uyo muntu yatekeye mu igunira igihe yatogwa n'abanyagihugu ngaho ku Buterere. Abanyagihugu ku Buterere twasanze harimwo abanyezamu babonye umuduga wamuzanye.
Haraje umuduga saa saba y'ijoro burahagarara ngaha nk'iminota itatu ucuragenda ntawarazi ikintu uzanye. Twebwe rero bukeye tuje tubona ikintu kiri mu mufuko twiyumvira n'ibintu by'imari baje guta dusangana umuntu aboshe. Iyo modoka ntawe ari kuyibona kuko twari kure yayo cyane.
Twavuye tumenya ko uyu muntu yatawa ku Buterere ari urongoye rwaruka rw'aba MSD muri zone Kamenge azwi ku izina rya Niyonzima Jean Marie. Aya makuru kandi aremezwa n'urongoye urwaruka rw'aba MSD kwe w'igihugu Donatien Kwizera. Uyo wundi yatowe ikiziga mu cy'ibitoke nawe nyine nk'uko twabyiboneye yarashwe mu mutima yongera cumitwa imbuga ita ku maboko yarajyanye mu kidengeri cy'amaraso. We watandukaniye n'uyu wo ku Buterere nuko vyaboneka ko yiciwe aho yatowe ikiziga. Igihe yicwa hari abanyagihugu wa mucungararo yaho bavyumvise abandi barabibona.
Yaravugije induru, induru imeze nk'iy'umwana mwihweje ku mubiri. Icyo gihe yavuze induru bariko baramucumagura imbugita. Hanyuma rero bararashe inkoho ya karaha butaka. Sinasubiye gusinzira jeho nsanzwe ndwaye amahoro naraye ndayabuze.
Abo banyagihugu baba bari mu cibitoke canke mu Buterere bose baruhijwe n'uko batora ibiziga mu mazoni wabo.
Ejo batoye ikiziga cy'umusoda. Nuwe mwosi kandi dusibiye gutora ikiziga. Iminsi yose bazokwama bazana ibiziga bavuga ko abanyabuterere nibo babi. Dushaka rero ko batubwirira ubutungane.
Birababaje aha mu cy'ibitoke barahasanze intumbi ku bya gatandatu mu yindwi nyine yarayishize. Aha ku bya kane harabonetse intumbi. Izo ntumbi ni iz'abana bato. Mbega uru rwaruka rwacu ni ukuvuga yuko rutaharurwa mu baremwe. Ndibaza neza yuko hariho abajejwe umutekano bakwiye kuducungera kandi burya n'abakozi bacu. Ariko nta kintu na kimwe mbona umenga badukorera kubera kuko nk'ibi bintu ntivyomera gutya hariho abacunze umutekano n'akamaramaza.
Mu gihe amahatoye ibiziga abanyagihugu bakibaza icyo bajejwe umutekano babafasha. Umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko akazi kabo ka mbere bakora ari ukureba ibyo biziga vyatowe maze bagatanguza amatohoza. Na kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ibaco igipolisi gikora, uyu muvugizi w'igipolisi asaba abanyagihugu baba babonye uko vyagenze cyangwa bavyumvise kwihutira kubimenyesha inzego zibijejwe mu ntumbero yo koroheza amatohoza. Amenyesha kandi ko muri ayo matohoza nyene baheza bakabona uruhara rw'abapolisi bo micungararo ko bavyifashemwo neza canke nabi. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Amezi ane ararangiye amaradiyo atanu yigenga n'imboneshakure imwe bihagaritse gukora biranaturigwa abanyagihugu bo mu Burundi bavuga ko aragahombo kuko ubu babeshejweho n'ibihuha ariko barashimirijwe rya Amerika kukungene ryabafashije muri iki gihe amaradio amaze atari karakora. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Abarundi basanzwe bakunda kumviriza amaradio gusumbya gusoma ibinyamakuru nkuko ivyigwa vyinshi vyakozwe bivyerekana mu gihe amaradio yigenga n'imbonesha kure imwe vyaturiwe abanyagihugu b'Urundi bavuga ko batakironka amakuru nkuko bavyifuza.
Muri make yahageze saa 5 n'uso tumviriza amakuru bose basanga ako karadio n'umuntu harima n'unyonga ikinga. Tukumva amakuru avuga hirya no hino kamenya aho ca naho daca tazi ndahaca habavye. Ariko uya umva umuntu yapfuye ntubonye ko byagenda we ngo yapfuye radio ntizivuga.
Amajambo make kuva amaradio yigenga aturiwe nta muntu n'umwe atahombye sijewe gusa umunyagihugu wese mu gihugu cy'u Burundi. Eka no muri hanze y'igihugu wari hakurya y'amazi barabyumviriza bose barahombye. Kera amaradio yigenga gihari waramenye umuntu waba mujanye muri dokimantasiyo hakagira abantu baza gukura y'amakuru bagaperereza ati yafashwe ukuntu. Ibihuha bigituma byaragwiriye nuko ayo maradio nyine yabutse kukubera abantu inkuru bayivuga umwe acahajya akayivuga uko undi agacahajya akayivuga uko ukabura icyo ufata n'icyureka. Nacyo gituma ubona abantu bace bahunga cyane kubera ayo maradio nyine ariyo yabatuma barema bakamenya ati igihugu tubamo kimeze gutya.
Kera isa 6 n'igice wasanga abarundi batari bake bafite amaradio ku matwi eka no mu buzi butandukanye abantu batari bake barumviriza amakuru n'ibiganiro. Ubu abantu bafata uturadio twabo kuva isaha 10 zo kumugoroba kugira bumvirize amakuru ku ijwi rya Amerika. Abo twayaze bavuga ko ijwi rya Amerika ryafashije cyane abarundi muri aya mezi anaheze.
Iyi ndi radio yafasha cyane muri iyi minsi ni radio y'ijwi rya Amerika. Ako nayo ni uwe nta mukuru kivuga tomoye.
Byagenze gute mwabuziki?
Jene batako batoza batandukanye. Uyu biba uko bivuga se ko byabaye. Umunyamakuru muhaye amakuru ntavuga uko byagenze. Uko amubwiye se ko abyumva.
Uramaze kuyatanga none hama ntibakuvugire.
Abagenzi banjye batanga anumva. Kanda kayafata neza mugagaze kuyavuga soko yavuga babwi ibihu cyane
iradio ijwi rya Amerika amamwe iraduhereza dutohoreza amakaye yatukumviriza niyo radio ubutwovuga ko ifasha ngaha mu gihugu na iradio y'igihugu yoyo inkuko bayivuga radio y'igihugu ivyivuga ivuga ivyo abayikoresha bakeneye abatwara igihugu bakeneye.
Ijwi rya Amerika ariko ngo ntirishikira ahari amakuru yose nk'uko ayo maradiyo yabikora ubwa mbere bagasaba ahubwo iyo radiyo kongereza ibikorwa byayo n'ibiganiro mbere bakongereza n'abakozi.
Yongereza amenyeshamakuru kandi rishyiremo n'ingufu kandi rigerageze kuti kuko nk'uko ari ijwi rya Amerika rivuga ryigenga ntirize riraja ku ruhande runtu ngo nuko igihugu kiba gifise ingufu ntibakore nk'amanyarwanda kuko n'abamenyeshamakuru dufite ngaha mu Burundi bakora tabwoba atakuvuga ngo ejo nzofa bo baravuga ati twaje gukora akazi kandi akazi karimo n'urupfu reka dukore nk'uko umutima wacu bitubwiye bakore badahengama bakore batiyumvira ngo jewe ngugu gutegetse indi mu kigugu ndi mu ngo ntahoza amakuru ndi mu gihugu kitagiramo umutekano ngo ninavuga ibi bakora ko ngo azava bamerera nabi bakore bamenya ko akorera umunyagi bakore bamenya ko akorera umuntu kanaka ku giti ciwe kubera inyungu ziwe.
Mu gihe dufashe ijwi rya Amerika aba akozi bayo bavuga inkuru babonye babyiwe neza ntibace bahengama kumbere gutinyo cyankuriya gutinga itura pana kuko bazaga ko bariko barikingira kubohe joro bitanye n'abahasi.
Dusaba ko ayo maradiyo kugururwa ibyo bimenyeshamakuru bigasubira bigakora nk'uko vyahora bikora hanyuma hakaboneka iyindi protection ukundi gukingigwa kubera twarabonye igihe imyerekano yari kiraba abamenyeshamakuru barakubaguwe baramerewe nabi bambaye umubiri mugabo twarabonye ko baragerageza ibyo bashoboye mugabo harakenewe iyindi ntambwe kugira bakingigwe kurusha uko bari bakingiwe.
Iryo yugagwa ry'amaradiyo ryarakoze ko n'ikigo cy'abamenyeshamakuru Neston Niranyibagira arongoye ikigo cy'abamenyeshamakuru avuga ko amaradiyo adakora abantu baca batungwa n'ibihuha kandi n'ubutegetsi burahombera. Urongoye ikigo cy'abamenyeshamakuru aremeza ko n'ico kigo ibikorwa byacu byahagaze.
Niko meza naraheze amaradiyo yigenga ane n'iteleviziyo imwe ziturikwa n'ubutegetsi kuko zatuwe n'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi. Twebwe ngaha ni ngombwa kuko n'ikigo cy'abamenyeshamakuru kibayeho kubera ko amaradiyo aba ariko arakora ameze neza kuko nibo dusanzwe dukorera. Ibyerekeye amatohoza rero byanditswe yuko umushikiranganza mukuru wa Repubulika ariko agira amatohoza mugabo icyo twibaza none amatohoza ageze hehe ameze gute none ko maradio yaturiwe batohoza ku radio yo yari ituriye canke yuko abamenyesha makuru yaturiye twese twifuza gusa nuko yavyonyaruka bakugura maradio yasubaga gukora
byose byatanguye itariki 13 z'ukwezi kwa gatano aho bari mu myerekano batera radio na television Rema barayiturira munyuma mu bucagu cagu bwo kwa 14 rusama hacategwa radio RPA na radio television Renaissance birategwa n'abantu bambaye imyambaro y'abajeje umutekano ziranaturigwa mu gitondo cyo kwa 14 rusama nyine radio Isanganiro na Bonesha FM navyo vyaciye bitegwa n'abantu bambaye imyambaro y'abajeje umutekano babategeka kugara baca bateramwo ibisaso mu nyuba kwa za radio ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tubibutse incuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwese mwaduteza amatwi mukanye turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikingurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byare bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi Alphonse
urakoze Oriane ibice bikuru bikuru byare bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko guverineri wa California yamenyesheje ku munsi wa mbere ko intara arongoye iri kirarwana n'umucanwa kandi kwa basoda ragwanya uwo muriro batari kwa ratera intambwe iboneka gushika ubu uwo mucanwa uri kurate mutongora mu gice cy'uburaruko uzufise ingufu nyinshi kandi ngo gumuhindagura uko ari usanzwe umeze ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa mbere yarahamagaje inama yihuta kubagize leta rongoye intumbero y'iyo nama ngo kwari kugira ngo bige ikibazo cy'uruhagarara rurangwa mu gisagara cha Yeruzalemu hagati y'abayahudi n'abanyapalestina. Iyi ni inkuru twababwiye nuko abaministre b'intwaro yo hagati bihugu vya Buraya ku munsi wa mbere vyanse kubumvikana ku buryo ivyo bihugu vyogabangana impunzi ziriko zirahunga ziva cane cane mu bihugu vya Arabu birimo intambara hamwe no muri Afrika. Bimwe muri ivyo bihugu bikavuga yuko vyonganya igitigiri ibindi navyo bikabibona ukundi. Yindi nkuru twatwabwiye nuko umukarani wo muri leta ya Kentucky muri leta zunzwe za Amerika asanzwe abaraganisha abubatse imbere y'amategeko yari yapfunzwe azira ko yanse kubaraganisha yasubiye ku kazi ku munsi wa mbere icyo yemeye ariko nuko atazobuza icegera ciwe guhagarikira ubwene nk'ubwo ariko ikibazo yibaza n'agaciro izo nkaratasi zoba zifise muri ubwo izo nkaratasi z'ubwe bugeni zoba zifise. Igisoda cha Misiri iyi ni inkuru twabwiye nuko mu gisoda cha Misiri ku munsi wa mbere cishe abamukera rugendo 12 muri abo harimo babiri baturuka mu gihugu cha Mexique president w'igihugu cha Mexique rero yarasabye yuko hoba amatohoza kugira ngo bimenyekane ingene abo byagenze
mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije mwakoze kudutega amatwi turabashikiriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika mukurindira mugira umunsi mwiza Imana ibane namwe murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Unaho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya ukiganiro giha jambo abanywanyu bi radio ijwi d'America. Mu kiganiro cyo munsi turavuga hanini ku bwicanyi bw'abahindanse mu Burundi. Turetse abanyagihugu usanga bicwa hirya no hino hari n'ubundi bwicanyi busa n'ubwafashe indi ntumbero aho abantu bahigwa buhongo bivuye ku mabanga bashinzwe bajejwe imigambwe barimo eka n'ivyimviro vyabo vya politique haravugwa kandi ibigwanisho biguma bitorwa hirya no hino ico kibazo c'umutekano muke kirate mutima uhagaze abarundi mega hokorwa iki kugira ngo abantu barota bazimanganya ubuzima bw'abandi bavavanure niyo nyifato hari ibibazo byinshi bikwiye kubazwa bajejwe umutekano hamwe n'abantu bose bafise umutima wo kurembera abandi kugira ngo babagandagure kuri bibazo byose twatumiye abashiga ntayi babiri bagiye kutubwira ikintu babona cokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi uhagarare maze abarundi basubire ku mirimo yabo turi kumwe na Richard Chiramunda akaba ari umuntu yanonosoye ibyerekeye itangazamakuru akaba kandi akurikiranira hafi politique yo mu Burundi muri neza Richard
turamara mukije ngaho muri mu Bunyamerika cinga nka Fred
murakomeye ngaho i Bruxelles
turaho no kuri akavura gakiri umugabo turakomeye
ni byiza turi kumwe kandi na Emmy Pascal Ndwimana umukuru w'ishyira hamwe Ministère Africain des Compassions madame Teresa Emmy Pascal
turabara mukije namwe mudaho hiyo
ne murakomeye ngaho mu Burundi
turakomeye twese uretse akazuba naye handi hoho turabona ko ari sawa
hamwe bafise akazuba abandi bafise imvura ariko akazuba nibaza ko ari keza kurusha imvura nyinshi
ego bidavana n'ahantu umuntu ari canke ibihe abarimo hari gusanga igizuba naryo atari ngombwa cyangwa ugasanga imvura nayo ikenewe ibyo biravana n'ahantu umuntu ari cyabura ibihe umuntu abarimo
ivyo nivyo ikibazo ca mbere ndakibaze wewe nyene Emmy Pascal ubwicanyi mu Burundi bw'abahindanse hokorwa iki kugira ngo imitima y'abarundi itekanirwe mu Burundi harangwe amahoro ikorwa hamwe n'iterambere aho kwama bavuga abantu bagandaguye mubona hokorwa iki mushyana he Emmy Pascal
ego cyane z'ukuri ibihe turiko turacamo turabona bitubahiriza abantu turazwe ubu bwicanyi twebwe twamatiriko turatera kama twavuga tutinyabona menya yuko umuntu naho muba mudahujije ivyumviro umugambwe ishengera ubwoko cha bridine y'ubwo katari impamvu yo kwicana ibiro twebwe biratubabaza cyane kandi tugasaba yuko umuntu wese abikora igihe yo fatwa ko yohanwa cyane ibyo ro kandi turanatera kama n'abarundi tukavuga tuti mu kugira ibintu turabe ko byohera ni byiza yuko tuba hamwe tukumva yuko ubu Burundi kwari rwacu ko yuko dukeneye kuzobwubakira hamwe twese tura abarundi bo mu migambwe yose bo mu bwoko bwose mu mashyirahamwe yose ibijyanye n'ibyari ko biraba bijyanye n'amatora byari byaheze inzego zariho turabona uburo kwikituraza igishinga atari ukwitana atari ukuronderana ahubwo kwari ukuja hamwe tukubaka tukiteza imbere tukaraba ibyatucanishijemo ko twobirengera kuko by'ukuri turafite iki gihugu cyiza turafite igihugu cy'abantu tukavuga rumwe ntawuja mu bumanuko ngo ntabwo ajyana umuntu asobanura uburengero ubumanuko uburaruko nuko hose turayaga rumwe nta mpamvu rero yotuma haba ikintu cyo kwicana cyo kumarana ibi biratubabaza cyane twebwe tugatera kama aba bantu ko aba bantu tubona usanga banabigize umwuga bo kwica abantu bo gutegera abantu bakabatega imitego bakabarasa hagapfa abantu tukavuga tuti nibirangire kubake kuko turabibonye biraturambiye biraturuhize turakumbuye amahoro turakeneye kwisanzura umwe wese akumva abayeho uko yiyumvira uko arota uko ari kose abeshweho neza no nakadikiwe atabwo batantambara atanduru
ariko nkuko muvyumvise
turatera kama abantu ko bobyangarika
Emmy Pascal nkuko muvyumvise ubwo bwicanyi si bwa bwicanyi bwonyene rondera abantu kubera ibyimvuye vya politike canke imigambwe barimo hariho n'abanyagihugu basanzwe bariko baricwa urasanga imivyimba hirya no hino nkuko mwavyumvise mu kiganiro cacu giheze ubwo bwicanye bwo guhagarara gute
ibinyerero birafise ifatiro na nyinshi cyane kuko turaze ibi bihitiye aha mu gisagara harahiti ibintu mu makarti ya mwamusanga umenga biragoye murazi ko habaye ibintu by'imyikaraganzo y'imigumuko kandi murazi ko byarimo ibintu by'amafaranga menshi cyane murazi bamwe ko harimo abashefu basumba abandi ko mbura usanga bamwe hariho ibintu bapfa bati wariye menshi ntiwamaye ko ibyo twarabibonye muri nona trua muri nona quatre cinq six sept ngene byari biri ibyo rero ni ibintu bisaba yuko haba ugutohoza kandi hakaba no kuvumvisha cyane yuko atari byiza kuko biraje yinye niyasubitire ni consequence rero z'intambara cyane y'akajagari kuko iyo ibi byaheze haca haza rero ugusubiranamwo bakavuga bati turasomereye turakenye umwe niwe yariye menshi uyu ni watunze uyu yarabitungiyemo ntaduhaye ugasanga rero harimo ukwicana hanyuma hagaca haza rero nazanko na bya bigwanisho bamwe bati twirarire abandi bati nyabuna muri abamaso zibiri barabara bamwe bataba nibinjire abandi ntibinjire ikumirana ugasanga rero nibi biziga nababicana umuntu rero birasaba ko babitohoza cyane kandi ko haba ivyigwa bikomeye cyane byo gutohoza ibintu
gutohoza ububicanye ni ikintu gihambaye cyane rwose cyane cyane nk'abanyagihugu usanga ariko baricwa batanze ico bazira reka namwe munshira ntahe Richard kiramuda mutubwire murakurikirana ibibazo byo mu Burundi murabizi cyane bose murafite ibinyamakuru eka murabikurikiranya hafi uye ubwicanyi busa n'ubwabaye ndanse ikintu mubona mwembe cyakorwa kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare niki
ikintu cyokorwa nta kindi gishoboka kugirwa muri uyu mwanya atari uko abarundi bafite ibyo bapfa ku rubuga rwa politike yuko bo kwicara bakayaga aho rero kuyaga naho bitegwa n'ibintu bitari bike hariho umutekano w'abantu muri uko kuyaga hariho umutekano w'abantu iyo bari mu byo bavuga n'ibyo bashikiriza uno munsi hariho abashinze urunani na rede bahuruki mu migambo itavuga rumwe na leta bifuza baguma basaba leta yuko kwicara bakayaga bakatorera imishu izo ngorane zihari umushinga ntahe Pascal yavuze ibintu bitari bike mugabo hariho ibyo ntashimye rwose nk'ibyo yavuze biba mu makartie ubwo bwicanyi asa n'uwiyobagiza gatoyi yuko ubwo bwicanyi buhari rimwe na rimwe hariho aho biboneka kandi bikagaragara yuko ukuboko kwa leta y'u Burundi kurimo kuko hariho ubwicanyi bugigwa n'abapolisi cyangwa inzego z'iperereza hama rero hagaca haba n'ubundi bwicanyi busanzwe bujyanye n'ibibazo bya politiki aho tubona hapfa abakuru b'imigambwe turashobora kwibutsa nka Jede Ferruzi yishwe mu Ngagara ya Kiminsi n'umuvugizi w'uyo mugambwe nyene y'ipedezigamimanga aheruka kwicwa indwi iheze aho rero babona yuko hariho intumbero y'ubwicanyi ujyanye n'ibya politiki nicyo gituma rero iyo hamaze kuba ubwicanyi bujyanye n'ibintu bya politiki umuntu abwirizwa guhagarara kubihagarika akagira ibiganiro hagati y'iyo yabo bantu bashamiranye ibyo byose bituma ubwo bwicanyi ntibwaje ntibiyadukije bisigwa n'uko hariho abantu badashaka kumviriza abandi badashaka kubaha ibitekerezo by'abandi badashaka kubaha ibyifuzo bya politiki abandi bifuza murazi neza yuko iyo myiyerekano yatanguye iyo myiyerekano Aime Pascal yavuze yatanguye kubera hariho umugwi w'abarundi wavuze uti ntitwemera yuko umukuru w'igihugu yitoza mu kiringo cya gatatu abandi nabo bakavuga bati twebwe turabyemeye arabifitiye uruhusha arashobora kwitoza imishamirano itangura gutyo haca hazamo rero n'ubwo bwicanyi niyo myerekano yose ibyo byose ni ukuri umuntu yarabibonye umuntu aravye ingene ibiganiro byabaye i Arusha byashitse ari uko habanje kuba imyaka myinshi y'ingwano mu nyuma rero abarundi baricarana baratorera inyishu icyo umuntu ashobora gusaba uno munsi ikintu coba cyiza ni uko iyo myaka y'intambara yabaye hagati y'uko abarundi bafata ingingo yo kwicarana iyo niyo myaka tubwirizwa kutasubira kujyamo tugasimba icyo kiringo cyo gufata ibigwanisho abarundi bagatangura kwicana muri tukadusimba ubunyene tukaja ubwo nyine mu mu biganiro kugira ubwo bwicanyi buhagarare nicyo muri uyu mwanya nobandishura kubica ibibazo mu mbatizi
icyumviro cyo gusimba icyo kiringo cyo bwicanyi kugira ngo abarundi baje mu biganiro ni icyumviro abarundi benshi bahuriye ko eka n'amakungu arashyigikiye ko abarundi bogira ibiganiro mu Shea na Pascal Emmy Pascal ikintu kibuza ko ivyo biganiro bitangura muri iki gihe ni ikihe ku bwanyu
hari kino nari wambanze no kwishura vuze ngo urabye ubwicanyi arimo ngo ukoko kwa leta ngo leta idukirica aba ngo abapolisi ngo bakica abantu nibyo mugabo ukwiye kuraba none ko avuze ibyo bintu none abapolisi nabo bama bararaswa bama baricwa abarica yoba ari ni guverinema ibica n'abapolisi ubwabo none ajya amako aguba gumatorwa nayo n'ay'abapolisi na ya guverinema arakwiye no kumenya ikintu kimwe yuko muri kino gihe ijya ataba abapolisi bari no kubyifatamo neza kuko ndabizi mwese yuko bavuga ngo igipolisi cy'u Burundi kiri Britare ngo igipolisi cy'u Burundi ngo nticyigishijwe neza ariko kubiravye iyi minsi heze byaramenyekanye yuko vrema aba bapolisi bacu ko bigishijwe ni hehe siyo onye hanze iburaya etazi ni hehe umupolisi yo kwa kw'inkoho agategwa mabuye agacibwa maguru ni hagira ikiba ahubwo by'ukuri iki gipolisi cyacu carifashe neza cyarabyo byigishijwe cyane iyo umuntu avuze rero ngo igipolisi ngo kiriko kirica abantu kandi twama twumva ko barashwe tukabasanga kwa muganga niyo bari birababaza abantu cyane rero ntaca mvuga nyabuntu kukuntu avuga byo baziza abatanze zino ngo mwaya makatiye ko bozibaka n'ayahandi ho umuntu avuze leta ngo idekirica abantu inyungi ifisemo yoba ari iyihe yo kwica abantu ubu noneho ko avuze ngo ni ukutubaha abantu ahubwo zikintu mvuga barakwiye kwiga naho no kubaha abantu ubwabo ubu baritoreye leta baritorera inzego zirakwiye zirakora tugasaba rero umuntu avuga ngo ntibabemere naha hantu ubona usanga hari intambara hari induru kuko abo bantu bari hanze nabo barakokeza ngo nta leta iriho ngo ikihugu ngo nta ukigitwara ni ya ntambara ubwayo
ku kibazo nababajije mushiga ntahe ku kibazo naho nababajije
ibiganiro by'ukuri twese ku bwa Ministere Afrique do Compassion turashyigikiye ibiganiro byaramyeho kandi mudaza ahantu byadushikanye byarashikanye na wa mugambi wo guhagarika intambara irahagarara bwego ibi ni ibiganiro iyarusha ni ibiganiro ibi biganiro kandi byarabandanije birashyiraho abarongo inama nshingamateka na nkengu z'amateka birashyiraho leta baravugana baraja hamwe hajamo ubwoko bwose hajamo imigambwe yose igitashikanye ibice byose perezida aravuga ati ni Uburundi bwa bose utsinze aratwarira bose baraganira barabashyiraho aravuga mbere ati tugiye kwiga ingene na article ya sa venefu izohinduka ati tubashyiremo bose turaza madimisa baho yabadeje ariko arashyiramo n'abatakwizije ibice afise ubusa ibindi ubusa ubu rero barimo turasaba ubu rero ko hoba rero ukuganira rero mugabo hari ikintu navuze ngo abashinze senarede ngo bakwiye yuko ngo boganira twebwe nk'amashyirahamwe agaharanira ibyicaro twebwe turavuga tuti tubonye ko ari byiza ko baganira twebwe turavuga tuti na marame mugabo natwe turabaza tuti mbega muri abo ko twabonyemo abagize pari na yama manifestation abate yatamo ko kwica abantu k'intambara kamakudeta
reka duhe ijambo na Richard agire icyo yishuye kuri ibyo muvuze mushya ntahe Emmy Pascal Richard
ego twumvirije iby'umushinga ntahe Emmy Pascal ariko aravuga umuntu arabona yuko ibiganiro nicyo gituma bigora gutangura bigora no gushyira mu ngiro kuko abantu bafite imvugo myinshi iyo ariko aravuga icyo kibazo cy'abapolisi batiwe biratangaje cyane kuvuga yuko icyo gipolisi kize rwose kuko akagerageza kuvuga sangani n'uburorero ku polisi ku polisi byo hanze mwanagira ndamwibutse gatoyi ku polisi byo hanze bidakubita abantu bidakubaguza bitagira icyo bitatorukire badafata abantu bakaca babambika ibiro bitano ku bihimba by'irondoka bakabatunga bakabatunza aside n'ibiki urumva tugiye muri ibyo byo kuvuga kibana kabagiriri abandi bana kabagiriri nicyo gituma ubona yuko ibiganiro bicabikora gusangura iyo mvugo yo kudadaza kibana kabagiriri nibabanze bahanwa bana kabura bagiriri nibanze bahana niyo ituma tujya muri iyo nzira y'intambara kubera atamwumvikano uhari ikiza gishobora kuba ubu nuko ibyo bintu byose umuntu afise ku mutima ibyo bintu byose iryo shapu ryose umwumwe ku ngambo yiwe afise yobanza akarihagarika agashyira imbere inyungu z'abanyagihugu n'iz'igihugu cyacu akicara akavuga ati mbemeye yuko twicara tukayaga ahandi ho umuntu wese abandanije adadada avuga ati bimeze guca ngaha bimeze guca ngaha abo bantu bari muri senarede ntitubemera abandi nabo nguye leta ntituyemera uca utuma tudashobora no gutangura kuyaga nitubanze tushyire gatoyi ku ngambo ibintu byose bikorera bakubwira twicare hama tuyage by'ukuri ibyo ubwo bwicane buhagarike kandi usimbe iyo manga y'ingwano tugira tujemo
twihweje iyi nyinshi mutanze bashinga ntawe mwese bamwe bavuze ko abapolisi bakora ubwicanyi abandi bakavuga ko bakora ibintu byiza abandi bavuze ko kugira rero amahoro asimbatire mu Burundi nkuko mubivuze no kwicara hamwe ariko cyane cyane abantu bakirinda gufatira muri kivunga hariho nk'abapolisi boba bakora amabi ariko ntabavuga ko abapolisi bose muri rusangi bakora amabi cyo kimwe nabo bavuga ko bica abapolisi abanyagihugu bose abarundi bose ntibica abapolisi n'ibintu biba byabaye byakozwe n'umuntu cyangwa abantu bakebake ku gatwe kabo muri iki gihe rero turafise munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Aimable nawe agire icyo avuze rafise icyumviro cyanke ikibazo Aimable mwiriwe neza mufite ikibazo muse icyumviro
Aimable ego ni Aimable bwa mbere Aimable wakunda ukize nkaba ndumukuru w'umugambi wa PDR
APDR
cyo nagomba gushyikiriza ni uko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo nkora mutima ku barundi bose natwe nk'umugambi wa PDR turababaza bwa mbere n'ubwicanyi buguma buba mu Burundi aho ababyeyi benshi bakuma bahekurwa ivyo twagira tubona ntitubitere ivyatsi nk'umugambi wa PDR icya kabiri ni uko ku bijanye n'ibiganiro twe n'umugambi wa PDR twe birakenewe rwose nk'uko twaba twabivuze yuko abantu bokwicarana kugira ngo batore umuti w'ingorane ziri mu Burundi biciye mu biganiro kuko nta yindi nzira yo gutorera umuti w'ibibazo biri mu Burundi atari kwicarana hamwe kugira ngo abanyepolitiki bavugane kugira ngo ndetse n'ibyo by'ubwicanyi bihagarare bijye mu biganirwa ivyo rero ikibazo c'ubwicanyi mu Burundi nkuko nama nabivuze kuva kera nta kibanza kigifise hano mu Burundi kuko igihe c'intambara caraheze igihe co kwica abene wabo ataco baziya caraheze maze tugasaba yuko by'ukuri impande zose zego n'ibibazo vya politiki ko zokwicara hamwe kugira ngo tuganire ica kabiri twagira dusabe leta nibyo leta bafashijemo n'ibihugu byo muri Afrika y'ubutere ukwabyo yuko ushingwa leta ihurikiyemo bose icyo twagira tubane tukigaye leta rwose kuko hari imigambi imwe yibagiwe bigatuma mbere imwe yidoga ugasanga niho mbere hatutse n'ibindi bibazo twashaka rero tukira kamo leta by'ukuri cyo imigambi yose by'ukuri yagiye mu matora n'itagiye mu matora ko nayo nyine yoserukirwa muri iyo leta fatiye kuri iryo jambo umushinga nawe Pascal yavuze ati mbere n'imigambi yarose ubusa sinayo nyine iri mu nzego nibyo natwe twabyumvise n'umugambi wa PDR hirya no hino hari imigambo yarose ubusa mugabe benshi bafite abadege hirya no hino mugabe tukavuga ati n'umugambi wa PDR nyine urakwiye nawe guserukira abarundi ukajya muri leta kuko nawe nyine umugambwe wemewe n'amategeko kandi umugambwe vraiment ufite intererano mu gihugu maze nawe ugaterera muri ibibazo bimwe biri mu Burundi kugira ngo bitore
ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena ya kambere karizanye mwishwange na nyina atitwaje kibando hagarara
nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika
ninde yabahaye urusha mwebwe n'iryangoro ntawe dukeneye kubona kuno mutumba wacu
urazi ko ni ukuri hando ryame
nanjye ndaguhanyura umusaya
kwa wihanganiye kera ubu natwe twakenyeye
none ko urumugabo shirako
nawe shirako ko wumvura umugabo
umukuru umugambwe wanyu yarabasutsesha
namwe barabasutse nuko kenya zikaguma ubiginyo kurinde bikave kurinde bikibano kukingi murabona
yamara yamara ntimumarane mupfimigambwe
niba babitanguye
imbebe
ngumugambwe wacu ntihagi gikorwa na kimwe cha politiki ukora ariko babirwa batigika
none ko mbona mwese mwafoya amahiri niwa muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere nukuri yo nyifata abanye politiki irakuye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfimigambwe ngo ikinyo kurindi aba bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihaje mwamahi ni muhangane mu vyiyumviro
akona kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ese ko muri kamura bandanya kumiriza radio y'u Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ivyimviro umushya nta Aimable ashikirije eka barundi bose baravyumva muri iki gihe tubibutse kandi ko mushora duhamagara kuri telefone zikurikira 202-319-0029 inimero nayo ya WhatsApp mushaka gutelefona ko kugira ngo mushikize ivyimviro vyanyu canke ibazo vyanyu ni 202-4-4-1-9-3-1. Muri iki gihe kandi turafise umuntu wanyu w'iradiyo ijwi rya Amerika Semana mwiriwe neza
yego mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro
murakoze cyane kuba muduhaye ijambo cya mbere nabanza kuvuga nuko uko bigaragara impande zombi zihanganye mu Burundi zirifuza ibiganiro ariko ntabwo tuzi impamvu ibyo biganiro bitarimo bitangira ariko nubwo ibyo biganiro byaba hari ikintu kigoranye cyane nk'uyu muhanyi wa radiyo ijwi rya Amerika witwa Aimable mwumvise imvugo ye aravuga ko aba mu ishyaka PDR arisabira imyanya yagiye mu matora wenda nabonye ubusa ariko arashaka imyanya wumvise n'imvugo arimo akoresha biragaragara ko atabonye umwanya we n'abanywanyi b'ishyaka APDR babijana baba 20 ni hahandi bazakoresha uburyo taboneye ubwo rero nimba kujya mu myanya bizajya binyura mu mvuru nk'ibi Uburundi ntabwo bwaba burimo bujya kuko abantu bari bo bose bazajya bashinga ishyaka baburi imyanya muri guverinema batsinzwe mu matora yaba abashinga amateka yaba amatora ya perezida bakoreshe inzira nkingi y'ubwitanyi bakoreshe inzira nkingi yo kubuza ubuyobozi gutera imbere hanyuma rero icyo mvuga nuko uwo munywanyi wundi uri Burundi ngo muri ministere de compassion iyo ngurikirana ibiganiro bye amaze igihe rwose atangira ibiganiro byiza kuri za radio ariko ari ikintu kimwe yirengagiza aba bantu barimo bemera hagapfa abantu hagatoragurwa ibiziga ariko bakanga kuva ku izina rimwe na rimwe biragaragaza ko abo bantu bicawe ku gikanu imyaka 10 bakaba barimo batekereza indi myaka 5 bicawe ku gikanu ko ari ukubura ubuzima n'ubundi bagahitamo kujya mu mihanda bagahitamo gukora ibyo barimo bakora ubu ngubu rero nkaba natanga inama yuko perezida Petero Nkurunziza uri hubu afite uruhare runini hasi 70% kugira ngo agarure umutekano mu gihugu cyane cyane ko anarahire ejo bundi yarahiriye ko umuperezida wese arahirira kugarura umutekano mu gihugu. Nimba rero bitangiye kumunanira, nimba bimunaniye, ubwo rero urumva ni ikibazo gikomeye. Ariko turacyafite icyizere ko byanze bikunze afite 70% yo kugarura ibintu. Murakoze.
Urakoze kuvyumvira mushikirije. Reka dutangire kumushikira na he Richard Chiramunda. Ibibazo bibiri bishikirijwe mushikira na he Semana avuga ko ikibazo cy'imyanya n'imigambwe ika idafise abanywanyi bakwiye itaronsa amajwi biboneka ko mu gihe cyose iyo migambwe yoba itararonka ivyo irondera yari biti muri leta ishobora kuguma idurumbanya. Ikindi kibazo n'ikibazo gikomeye cyane gusa ashikirije cy'umutekano, ahavuga ko perezida w'Urundi ari wafise uruhara 70% ko kugarukana amahoro mu Burundi, ko hariho nk'abantu ika bari mu migambwe itandukanye babona ko ubutegetsi bwamaze imyaka 10 ataco bwa bamariye. Nashaka bwa mbere na mbere Richard mu gisho mwishye ku kibazo ca mbere cerekeye ayo maronko nk'abanyapolitiki boba bafise imigambi yo kushira imbere inda zabo canke inyungu zabo zonyene.
Ego je n'ukuri ndashimiye cyane uyo muvandimwe muri ibyo bintu avuze, kuko biraryoshye cyane, birakwiye no gukomekwa amashini ukuri, kuko yashyize imbere icyo kibazo cy'abanyepolitiki b'Abarundi babanza gushyira inda zabo imbere, imbere y'inyungu z'igihugu n'iz'Abarundi. Urabona akarorero kagaragara ubu nyine muri aka kanya haciye iminota 5 gusa, umukuru w'umugambwe Ategere Aimable avuze ati nawe nyine ashaka kuronka ibibanza kubera abandi bataronse amajwi akwiye babaye abadirekiteri jenerali. Ndashaka kumwibutsa gato ndamucira akagohe gato, muri iyo migambwe yose itaronse amajwi akwiye yo kwinjira mu nzego nayo nyine ntingana. Hariho imigambwe ikomakomeye naho itaronse ibibanza, itashoboye kuronka amajwi menshi mu matora, ikomeye gusumba iyindi. Inyuma hariho imigambi irenga 34 igitonze mu kurindira, ari muri ibyo byiyumviro byo kurindira inyama yiwe ararindira gato inteka azoshikirwa. Mugabo urumva ni ibitera soni kuko Abarundi abanyepolitike bari bakwiye kuva muri ibyo bintu bagashira inyungu z'igihugu imbere. Harigeze mu myaka ya 94 harigeze kuba ibintu byitwa amagaburanyama, ni ibintu byari biteye isoni abantu mu nyuma baza batwenga Abarundi ati murateye isoni mugira politiki kubera inda zanyu. Icyo cyiyumviro kirakwiye kuvaho tugatera imbere tukajya mu rundi rwego rw'ibyiyumviro kugira iteze imbere Burundi. Nama ndiko ndabivuga kenshi nabo tugirane ibiganiro yuko Burundi ziturabaye nyuma ku isi kubusa, twebwe kubera twebwe n'imyifato zacu bituma tubabaye nyuma ku isi. Turakwiye guhindura ibyiyumviro n'imyifato imbere y'igihugu n'Abarundi. Tugarutse rero kuri icyo kintu yaravutse cy'umutekano, ari umukuru w'igihugu abwirizwa kubifatira ingingo zikomeye ntacyo yabeshemo. Abantu benshi baribagira yuko umuntu wa mbere abazwa ibibazo by'igihugu n'umukuru w'igihugu. Iyo umuntu apfuye, iyo abasirikare bapfuye, iyo abapolisi bapfuye, iyo abantu bari mu myerekano bapfuye, iyo umuntu akora muri leta cyangwa se n'ujya mu rundi wa nyaruca ruzi ari mu itongo hariya mu myonga apfuye, umuntu abwirizwa kubibazwa ubwa mbere n'umukuru w'igihugu mu gihe inzego zibishinzwe zitarekoje. Nicyo gituma iyo uravye no mu bindi bihugu, iyo abantu bapfuye mu isanganya bapfuye mu, umukuru w'igihugu arafata urugendo akaja aho hantu akunamira ibyo biziga, akagerageza kubiherekeza, akagerageza gushyigikira umuryango wabo. Ibyo bintu byari bikwiye kuba mu Burundi naho ni kubera iki bidashobora kuba iwacu? Umukuru w'igihugu hamwe abasirikare bakomakomeye basandaba ukabona ntabyo yitabye, abantu batari bake bagapfa mu myiyerekano cyangwa mu kazi kabo k'umutekano ntagire icyo abivuze, akashoboka gusa ari uko ari umugenzi we mpamse bagandaguye agaca ajya ku iradiyo, mugabo haca hapfa uwundi musirikare ahambaye nk'uyo agiye akarungika umuvugizi kubivuga. Urabona yuko n'ukuri ibyo umushinga nta Semana avuze birafite ihangiro baba ari umukuru w'igihugu
reka duhe
agarakira ibyo bintu byose agafata
reka duhe n'ijambo reka duhe n'ijambo
waciwe cyambe
reka duhe n'ijambo umushya ntahe Emmy Pascal nawe nyine avuze kuri ico kibazo kuri ivyo vyimviro bibiri vyashikirijwe na Semana kugira ngo duhe ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika turafite Leonce arindiriye turafite Eugene arindiriye
ero cyane mbanje no kumushimira cyane birumvikana ko hari umuntu ibi biganiro abinsiva cyane mbaba hari akantu nari ngomba ndamushimire cyo kuravuza taradukurikirana cyane turavuga ibintu byiza natwe turatura